VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti muteze amatwi Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kuri nogenekerezo rya 22 ukwezi no kwa gatatu kwa 2017 muri tya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Uko hako abakobwa bangahe kuri uno musozi umukobwa waho haruguru agakobwa bari mukuza guheza amahera yanyu ntibagende n'inkwano bagaheba ntacho tukirindira
haheze nk'imyaka 3
urumva babifatiye ko kubera nabo bandi bakowe batagiye bagaca bumva
ivyo baca bumva muravyumva handi hato ariko twababwira ko ari bamwe mu banyagihugu muri commune Nyabiraba bemeza ko ari agatumba kose karuzwe kuko atamukobwa aja kubaka ugwiwe ahataha iyo nkuru iri muzo tubararikiye mu kanya mugume ku maradio yanyu hagataho turi kuwa gatatu nkuko mubimenyereye turabafitiye ikiganiro camagara y'abantu. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemeremba nze ndabwire muri make kwishiramwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko inyuma y'amezi atatu hatewe ko igikumu ku masezerano ya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gushika ubu ayo masezerano agifise intambamye zo gushikira mu ngiro. Ivyo vyatangaje n'umuyobozi wa ONU muri Congo Maman Siduku ahavuga ko ivyo biganiro bidaheze neza muri Congo hazokwama intureka. Mu cegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa ONU bivugwa ko intureka zadutse no mu turere twari dusanzwe mu muteka no izo ntureka zivugwa zabaye hagati y'abanyagihugu mu ntara ya Kasai na Lumani aho abantu bitwaje ibigwanisho batanye mu mutwe n'igisirikare abantu bashika ku 200 bakahasiga ubuzima. Mu ntara ya Kasai havugwa kandi binogo binini vyahambwemo abantu mu ndwi iheze abahinga babiri hamwe nabo bakorana 4 baranyurujwe gushika ubu akaba atacizere co gusubira kubatora bakiri bazima kihari kweri izo ntureka. Umuyobozi wa ONU yasavye ko harungi kwa imigwi y'abasirikare mu turere twa Lubumbashi na Kananga ahavuga ko utwo turere dushobora kubangamirwa kurusha utundi mu gihe c'amatora. Imodoka itezwe mu kibombe yaraturitse ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho ejo ku munsi wa kabiri. Ico gitero cabereye hafi kirindiro c'abajeje umutekano kiri ruhande y'inyubakwa y'umukuru w'igihugu cahitanye abantu 5 n'abandi 11 barakomereka bikomeye. Batatu mu bo cahitanye bari abasirikare nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi wa leta muri ako karere. Umugwi w'abagwanyi ba Kiislam Al-Shabab watangaje ko ari wo wakoze ico gitero. Iyo mugwi usanzwe ukorana n'umuhari Al-Qaeda uramaze gukora ibitero vy'abiyahuzi bitari biki mu Gadisho. Ibitero uganisha kenshi kunyobakwa z'uburaro n'uburiro ahaba hakoraniye abategetsi ba leta batari bake. Ico gitero kibaye ica mbere kibaye kuva perezida Muhammad Abdullahi Muhammad atanguye amabanga yo kurongora igihugu. Abanywanyi b'uyo muhari bakaba batangaje ko batamwemera bagasaba abanyagihugu kutamushigikira. Wahora yicegera cyo munyamabanga mukuru wa ONU mu gisata cyo mutekano Hervé Latsou yatangaje kuri no wa kabiri ko umugwi wa mbere w'inteko mva makungu giye gushika muri Sudani y'umanuko mu Misiri imbere. Latsou asanzwe ari Juba muri kino gihe avuga ko leta ya perezida Salva Kiir itegerezwa kubanza guhagarika intambara kugira ngo ibiganiro bishoboke. Ivyo Latsou yabitangaje ku mugwa mukuru wa Sudani y'umanuko ari kumwe n'uzo mushubirira muri ayo mabanga Jean-Pierre Lacroix. Ugo rugendo rukaba gwari rugamije kubahuza na perezida Salva Kiir n'abandi bategetsi baho muri Sudani y'umanuko. Latsou amenyesha ko Sudani y'umanuko yugarijwe n'ibibazo bitandukanye hamwe n'ivy'umutekano kandi ku muti wavyo uri muri politique. Mwomenya ko ibiganiro vyari vyatangujwe na perezida Salva Kiir ko bizotangura mu ntango z'uku kwezi bitaratangura gushika ubu byari byatangajwe muri antunga ko bizotangura mu ntango z'uku kwezi gushika n'ubu bitaratangura gushika ubu leta ikaba itaratangaza itariki bizoberako. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muri Yarusha muciye ku rugago kuri internet yacu ari we3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugago rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
imbere yabako yuko ndababwira inkuru y'abakobwa bikeka kuba bararozwe kugira ngo ntibaronke abagabo mbanze ndababwire muri make kuri kuruno wa gatatu hatanguye urubanza rwa Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda yarusha muri Tanzania imbere ya Sentare ya Afrika ijeje kubahiriza gateka kazi na muntu ababuranira uyu mufaso nibitavye ariko leta y'u Rwanda ntiyahageze leta y'u Rwanda mikete yanditse haraheze ukwezi yari yavuze ko impamvu nyamukuru y'ukutazo kwitabira urwo rubanza ariko vyagaragaye ara bantu bagirizwa ibyaha byihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 canke abahunze ubutungane bitwaza amasezerano ashiraho Sentare bagahabwa ijambo hibandanye ivuga ko abo bantu baheza bagasaba ko uburenganzira bwabo bwo kingirwa kandi muri ayo masezerano hatarimo guha ijambo canke kwakira ikirego cyo amaze kwagirwa n'ibyaha nk'ivyo vya genocide uruhande rwaburanira Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda mu rubanza bahejeje gusaba ko Sentare Afrika se ijeje kubahiriza gateka kazi na muntu yogondoza leta y'u Rwanda ikarekura Madame Victoire Ingabire amaze imyaka indwi apfunzwe urubanza kuri uno mwanya turiko turavugana rukaba rukiriko rurabandanya iyarusha n'umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru dukesha ino nkuru akaba akiriko arabandanya yikurikirana yemeye ko makuru yacu yo hanyuma aza kugira byinshi atubariye Ikiganiro cacu nyezi natugere ku mutumba wa Mayemba turi muri commune Nyabiraba intara ya Bujumbura ivugwamwe ikibazo c'uburozi bamwe mu bakobwa bo kuri ako gatumba bemeza ko bo bararozwe kugira ngo ntibaje kurongorwa nta vyemezo ntaharirizwa bo bigemeye bahaye ijwi rya Amerika ariko ico bikora badusiguriye ko bidasanzwe ingene imyaka itatu yikunkumuye atamukobwa areshwa kuri uyo mutumba canke yagizwe ngo arareshwa ntibashike kwijambo bamwemereye Diane Ndonse
Abigeme bo kugacimbira inyarutovu ko muri komine Nyabiraba bafadikanije n'abavyeyi babo baremeza ko barozwe kugira ngo ntibaje kurongorwa ivyo babivuga bafatiye ko abigeme baho bafise imyaka irenga 25 bataraja kubagabo aha bemeza ko muri rusangi abafise iyo myaka muri ako karere bategerezwa kuba barubatsi zabo ikindi cemezo ababigeme n'abavyeyi bashira imbere nuko imyaka itatu iheze ata mukobwa asabwe n'abasabwe imyaka ibiri heze bataragira ubugeni aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika
wituma tuvuga uko onye ni kubera iki kintu cyaduhaye cyikwa nuko hako abakobwa bangahe kuri uno musozi umukobwa waho haruguru agakobwa bari mu kuza guheza amahera yanyu ntibagende n'inkwano bagaheba kwera byaraheze kwa turoga ntacyo tukirindiri ariko rero byari bikuye kujya habona
yego turavyemeza uho barozwe
ko mu vyemeza haheze igihe kingana ikata umukobwa arongorwa kuri kano gacimbira
haheze nk'imyaka itatu
babifatiye ko kubera nabo bandi bakowe batagiye bagaca bumva yuko nabo nyene abo basigaye batazogenda
ababanyi bo kugasozi bihanura bibe nako kinyarutovu bivugwa ko abigeme baho batarongorwa baremeza ko barozwe bafatiye ko ababo bama bagiye kubaka izabo uyu numwe muri bo
urabona n'agacimbiri kamwe ariko ngaha harakomeye bacu barasohoka mugaba aho ahantu hitwe ibukambaza ni nyarutovu nyene mugakitwe ibukambaza urumva rero uwo mwigeme wahasabwe akabimenya Nasha, iyo nkwano bayihebana n'umukobwa.
Uku kwike ku burozi kuzana umubano mubi hagati y'ubwagirizwa n'ababwikekwa ko Victoria Bampanihaye wo ku musozi wa Mayemba yagirizwa kuba yararoze abo bigeme avuga ko kuvaho uku kumwikeka gutanguye haraheza amezi abiri yamasanga ibikoresho byo mu nzu byononekaye. Muri kino gihe abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko inyandiko zitagira umukono zishika ku ndwi zimaze gutogwa kuri ako gacimbiri mu kiringo c'indwi zibiri zigabisha uwo mukenyezi kwashobora kwicwa azira ubwo burozi. Victoria Bampanihaye avuga ko bimutera umutima uhagaze.
Sewe rero ibyo binyindu bakaguma babinyandika ko nanze atani ibyo nzi ni mu buzima bwiwanze kuva mvuka ntazi namba. Abo bakobwa rero bakaguma banyandikira amatayagite yuko banyagiza ngo ndumurotse. Twarabishize ni ku mukuru w'umutumba. Ibyo byarananiranye. Ndamenewe nabi kose tewe.
Ku ruhande rw'abikeka kurogwa nabone bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe. Gasirida Nibigira umubyeyi w'umwe mu bigeme bikekwa kuba bararozwe atubwira ko umushinga ntawe wiwe amaze gukubitwa. Umukenyezi atwiganira ko yari kwagirwa ko amatohoza n'umugwi w'abantu atazi yikekwa kuba yarakoresheje inama yo kwandika izo nyandiko zitagira umukono.
Twaje tubona ubugwi buturondera mutaho turondera urumva tutazi byari byo uwo arazanywa ku ngufu n'inkoni iriko uwo mutama.
Wow.
Ni mutama wanza. Hama ngo nyaruka ngutse kwisigura ngo bakugire kwitohoza. Itohoza gibiki. Tukababaza mu mukira kwitohoza gibiki. Ngo byibintu ngo amakirete twatoye hano ngo ngira ni wewe uyazi. Ngo niwe tuzi ko ari we nkeka wayanditse. Uhama rero ngo inama yakorerwa ngaha rero.
Inama yiki?
Ngo yabo bakobwa twe twabyumva ko nyene.
Umukuru w'umutumba wa Mayemba ndiwe n'umujyango Claver avuga ko bagerageza kubanguranya.
Ni ibintu twama hafi twe tujejwe intwaro kugira tuze turasuka mu mabisi tubabwiye ati umunsi wawe utaragira guronka umushinga aho uko kwihangana ukahindira ibyo byose aho mutumba biraduteye ikibazo
ariko nubwo biruko bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Mayemba bavuga ko abo bigeme babuzwa kurongorwa n'inyifato mbi yabo batanga karorero nko gutwara inda y'ishushu kuko muri rusangi bisanzwe bitesha agaciro umwigeme w'umurundi kazi
naha yarabwira se wiwe ko arimbwa ko yotuma fakapa kwisi atatsa mu mari ari muhimbiri kumusoza abantu bamwumva umva abakobwa atari bo biroga none nk'umwigeme nawe yatwaye igitwari nk'uwo yakoroza inda none hoho batabavuga ngo nuburozi kandi yarakoroza inda bazi ko bakoroza amata
ikena ry'ubuzi niyo siguro yo kutarongora abo bigeme ku basore bo muri ako karere. Sabimana Desire numwe muri abo basore avuga ko atemera ko abo bigeme barozwe.
Ni wacu Mayemba basore baruzuye. Nubukene dufise wowe ufise amafaranga kaneka kuzana umugore. Kuko no kukandi gasota ho hakujyo hose munamuna y'abakobwa. Nimba bararozwe. Ivyo ze ntavyo nemera cyane nakwijana. Abahungu bari ngaha kuri aka gasota ntibareka kuzana abakobwa. Naho bota nabo kuri aka gasota nyene bo kwiyikwa.
Ariko rero abakurambere baha Imayemba bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko kuva kera mu Burundi urunganwe rw'umukobwa kanaka rurongowe nawe gasigara ko baca bikeka uburozi. Abajeje intwaro muri komine Nyabiraba bavuga ko uku kwikeka uburozi kwama kwabaye no mu bandi bantu mbere bikabinkwezi y'umutekano muke. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Bararozwe canke ntibarozwe, mushobora kubandanya muvuga ico mwiyumvira kuri iyo nkuru muce kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Gusubira kuyumviriza naho ni kuri wezitata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Twandanye na yavugwa muri kino kiganiri wanyu mu ntara, ariko imbere yuko duca tuja mu ntara ya Muyinga tubanze tugaruke gato i Bujumbura aho abanyagihugu ku mutumba wa Gasenyi komune Mutimbuzi hari kwa buruba kwa ikirimba c'umukuru w'igihugu baherutse guhabwa itegeko nyuma yuko kwezi batazoba bacemerewe kuhaba. Abanyagihugu basaba leta kubanza kubaha imizibukiro no kubaha umwanya ukwiye wo kwimuka eloje wirikaneza.
Kugeza ubu dusigaranye iminsi 10 gusa. Urumva ubu nyene baduhaye iminsi 10 yo guca tuhava tukaja mu ibarabara. Numva na leta ndibaza kwitoza ubahuka kuko n'umuvyeyi wacu.
Uwo mukenyezi numwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Gasenyi muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ariko bubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu. We n'abagenzi be bahetse kubwirwa ku nyuma y'itariki ya 31 y'uku kwezi kwa gatatu batazoba bacemerewe kuba kuri uwo mutumba. Umupfasoni w'abana babiri, umwe w'imyaka 10 n'undi w'imyaka 3 abaye muri ico kibanza we n'umunega wiwe baguze mu mwaka w'2007. Yabwije ujya Amerika ko imbere n'inyuma takinda afise kiretse iryo tongo.
Aho mfise jewe haramara 5 n'igice. Hakaba harimwo inzu principale twariko turubaka hamwe na annex ntoyi n'igikoni n'utundi tuntu dukeye tuhororeye. Hakabamwo n'ibiti nk'imyembe n'ibigazi n'utundi tuntu usanga mu rugo. Rero turiko turaraba iyo minsi 10 umuntu yoshobora kuba yabomoye inzu. Amabati, ibiti, hoho twobibomora tukabishira hehe? Ivyo vyose nibibazo twese twiyumvira bikadusiga.
Iwawe uharaze uvuga uti nagaciro dufate nk'iwawe ivyo bintu fise bifite agaciro kangana gute?
Yo ha ndavinge ni ibintu vyazimvye muri kino gihe, ivyuma, isima, ibiti, imbaho n'ibindi. Cengira ngo ni miliyoni 100 numva ari nkeye.
muvyo umukenyeza asaba leta harimo guhabwa umuzibo kirungana n'agaciro k'ibintu byiwe byose hafatiwe kukuntu ibintu n'amatongo bigurwa ubu
twari twifuza ariko leta umuvyeyi w'abarundi bose yo dutunganirize kaduha umuzibo kiro kuko ntidushobora kugwanya umugambi wa leta kandi nta n'ivyo twoshobora iduha umuzibo kiro uhuye n'agaciro parcela n'amazu twubatse bigeze ko ubu muri umwaka ko yahagomwe yifuza kwakorera imigambi ikiduha umwanya wo kwitegura kandi yongere itwereke aho tujya kubaka kuko abambere yahaye umuzibukiro barabahaye amafaranga kwiranye n'ico gihe barasubira barabaha amaparcele bongera barabaha n'ikiringo cyo kwitegura kugira ngo baje kubaka muri ayo maparcele mashasha
umushikiranganji w'ibidukikije n'amatongo aherutse kwandika ikete asaba inzego zitandukanye harimo n'igipolisi gufasha gusohora abantu ba mu buringanire bw'amahegitari 40 yahari ko hubakwa ikinimba cy'umukuru w'igihugu Sestenda yizeye yanasabye abantu ba mu yandi mahegitari 160 akikuje ico kirimba guhagarika kubaka no kurima bakiyumvira kuhimuka vuba bwangu ariko aberekewe n'izingingo bemeza ko bazumva ku matwi
ntabo besha yuko twigeze twimenyeshwa muri kinegehe no bivuga ko ari nk'igihuha kuko abene igihugu nta muntu w'umutware yigeze adusanga muhira ngo abitumenyeshe gusa tuvyumva bivugwa yuko biriko birazunguruka ku buhinga bwa none abafise ama WhatsApp nibo bafise ubwo rwandiko bwo mushikira nganje mugaho kugira ni isaha nta muntu numwe yabo mutware wa hasi cyane hejuru yo barashikira bene gihugu kugira atumenyeshe ibijyanye n'iryo kete
nta numuzibukiro baraduha ntituzi n'uwo bazoduha ngo ngana gute kuko ntitwahawe umwanya wo kuyagana leta ngo tuyishikirize ibibazo twumve igiciro yahaye ibintu byacu kugeza ubu ntaco tuzi
Sijambere abanyagihugu bahabwa ikiringo ntarengwa ku itariki ya 29 ukwezi kwa 12 umwaka uheze bari bahawe iminsi 3 itarenga ico gihe bitwe se barundi ariko nta nyisho bahawe na bugingo nubu
hari haje umushikiranganje w'umutekano w'ubutungane n'ubidukikije ico gihe rero abene gihugu baradukoranya ku kibuga cegereye aho bari kubarubaka iyo ngoro hamare cyatangaje batubwiye uko ataya munyagihugu ari kuriwe kubaza ikibazo baratse baratubwira yuko baduhaye iyo minsi itatu itarenga kugira ngo tube twibomoreye utazibomorera bazoza na traktere ikibomorera aho rero bene gihugu turabona yuko zinyazwe turitura nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu muratse kwari umubyeyi w'abarundi turaheza turamandikira ikete kugera iyi saha nta nyinshi twigeze turonswa
iyo nyishu twagiye kuyibaza umuvugizi wa president Nkurunziza Jean-Claude Karegwa Ndenzako
inkuru dukura mu bushikiranganze bujejwa amazi n'amatongo no gutunganya ibisagara itumenyesha yuko umuzibukiro umaze gutangwa ari umuzibukiro ku mahegitare 40 birashobora gushika ugasanga harabaye ingorane kuri umwe babiri mugabo ntivyumvikana ko hari abantu bashika 68 bo batatunganirijwe umukuru w'igihugu amaze kuronka urwandiko acasaba ko haba amatohoza abantu bose borema leta n'umuvyeyi nishobora gufata ingingo yo guta abene gihugu mwibarabara amatohoza ashobora kwerekana koko kwari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bari mukuri amatohoza urazi ni ikintu cyo kwitondera bishobora kuba byarangiye imbere y'igihe cy'imyaka 31 bibaye bitararangira leta izofata izindi ngingo kuburyo hataba wanjye wangura
ibikorwa byo kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu byatanguye mu mwaka 2015 Icho kirimba kiko cubakwa ku ngabire y'igihugu cy'Ubushinwa bitekanijwe ko kizokuzura mu mwaka w'2018 Eroje ulika neza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Unaho tubandanirize muri komune ya Butihinda y'intara ya Muyinga neza na neza ku mutumba Gatwenzi huvugwa mu kibazo cy'abana bakiri bato batwagwa mu bikorwa byo kwimba inzahabu kwera ubukene buvugwa mu miryango ababyeyi basigura ko atakundi bari bugire mu gihe abajeje intwaro bo ku ruhande rwabo bagabisha ko bagiye guhagurukira ico kibazo naho amazi ku bwabo atararenga inkombe Moyize Misako
aho ni mukirombwe kimwe cyo kuri umutumba wa Gatwenzi aho bari ko barondera inzahabu umwe mu mitumba myinshi yo komine bimbamwe inzahabu amakuru dukura kuri umutumba nuko benshi mu banyagatwenzi cyo kimwe n'abanyagihugu bahegereye batunzwe no kwimba inzahabu ushitse aho bimba izo nzahabu ubona abantu bakuze harimo n'abana bakiri bato bari ko barondera inzahabu muri ibyo birombe abo bana baguma bakebaguzwa barabako hari umuntu aje kubafata kuko abajeje umutekano bama babirukana abashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika bavuga ko baje muri ibyo birombe babitewe n'ubukene bwugarije imiryango yabo benshi muri bo bafite imyaka iri hagati ya 10 na 15 bakaba bahagaritse amashure bakiri mu mashure y'intango
aha naje gushakisha nyine
maje gushakisha
ndabeko noronka amahera
amahera bahenga
aha nyene duhika hika
muhigeke
nzaha
hanyu rukora iki
ndakokora amabati
amabati bisigura
ndahiga nzaha
muzihiga
amabati abantu baba bacha bina abantu baba bacaye kanje ndiko ndahiga amahera
amahera kuyahiga he
cyahandatu
sa
ndahiga nzaha
abo bana bavuga ko ako kazi kabaruhisha bakavuga kandi ko amahera baronse bayasumisha mu miryango yabo agahembo bahabwa usanga ari ntica nikize kuri mikro y'ijwi rya Amerika abo bana batubwiye ko bahembwa agashahara kari hagati y'igihumbi kimwe hamwe n'ibihumbi bibiri bishitse bakagwara bigenda gute aha bavuga uko
karaturuhisha
mumaze kurabisha bigenda gute
turaruhuka
n'ubwo bishitse mukagwara muca mwivuza gute
turatonda kwipfura bakaduha ibinini
ama ninda cari
papa
ama mayera muhe mukorera muca mwiyakoresha iki
turayasumisha ndivuza n'ese mbana yakoresha
n'ubwo
mbanga ibishye ubugire
umwe mu bavyeyi afise abana batatu twasanze kuri icyo kirombe yatubwiye ko kwigisha abana biwe bimugora cyane kumvuza mikoromaki ngo nayo kubona umwana wiwe ajya mu bikorwa biruhisha uyu muvyeyi avuga ko atakunda ari bubigire bamwe basanzwe bakoresha ako kazi ko kwimba inzahabu muri ibyo birombe bemeza ko hari abana usanga biyerereza muri ibyo birombe
umwana arashaka kubikigaba muhira akagaba cyaniriza abavyeyi kujya mu rungika kwishure ntabikunde akaca abanki kuyerera kazubona nyina gusanze ku kazi kandi hako yirirwa arayerera atafise hata hangwa je kujya kuremera nyene mu gakorano kamuhemba amafaranga yo ku munsi
amakuru dukura mbaje yundero muri komine Butihinda avuga ko abana bahebye amashure kubera ibyo bikogwa bagabanutse ubwo buyobozi bw'indero bugatangaza ko ubu abana bahebye ishure kubera ibyo bikogwa bagera ku bice indwi kwijana naho atabitigiri batanga abajeje intwaro muri iyo komine bavuga ko abana baja mu bikogwa byo kwimba inzahabu bari ku rugero ruto abajeje intwaro muri komine Butihinda bakavuga ko gukoresha abana muri ibyo bikogwa bitemewe n'amategeko agenga ubutare n'agataka mu Burundi bakamenyesha kandi ko bamabirukana abo bana bafashanije n'abajeje umutekano hari nganje Innocent Musanira wa komine Butihinda akavuga ko bagiye guhagurukira abatwara abana muri bene ivyo bikogwa
muri sanze muri rusangi twavuga yuko se bikogwa byo kwimba inzahabu barimwe kuko iyo bibari bikogwa byo kwimba inzahabu barimwe bategerezwa kuba bari mu makoperative bararonsa akazi nakuvuga ni bimwe byo kwisumamwe usanga bagenda bapfaho bimbaguye aho bimbaguye ubwana twebwe nk'abajeje intwaro turagerageza dufatanije n'abajeje umutekano tukabirukana turabirukana mbere dusanze n'abatava muri komine bava mu yandi makomine turaheza tukabarungika mu makomine wabo turabafata tukabasubiza inyuma kuko abana ntushobora kubafunga imyaka ntibyemera
ayandi makuru twahawe nabo bajeje intwaro avuga ko hari abagabo babiri baherutse kwitaba Imana bahitanye n'umusozi wabaguye ko bari mu birombe barondera inzahabu kuri uyu wa kane w'indwi iheze Butihinda mu ntara muyinga mu buseruko bushyuburaruko Moise Misago ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ubunaho ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu no munsi kikadushikana mu ntara ya Cankuzo ivugwamo ingwara zo guhema nabi ziri mu zihanze abanyagihugu baho izo ngwara zikaba ziza mu kibanza kigira gatatu nyuma ya malaria n'ingwara zo gucibwamo Ijwi rya Amerika rero ryagendeye akarere k'ubuvuzi ka Murure kagizwe n'amakomune ya Mishiha na Gisagara ari nako kambere gasanzwe kibonekeza mu bene izo ngwara abanyagihugu bashika ibihumbi bitatu nibo mu mwaka uheze wa 2016 bazigwaye abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara bavuga ko hariko harakogwa ibikorwa bitandukanye kugira ngo bazituze ikiganiro cuno musi tugishikirizwa na Raisa Liliane Inamahoro aho yaganiriye ku buryo buramvuye na muganga Zakaria Kubwimana
Abajijwe kubungabunga magara y'abantu bamenyesha ko ingwara zo guhema nabi ari ingwara zifatira mu mahaha no mu gikiriza. Imigwi ibangamiwe cyane n'izo ngwara igizwe n'abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abageze mu zabukuru. Muganga Zakaria kubwimana arongoye intara y'ubuvuzi ya Cankuzo avuga ko ibimenyetso bitandukanye bivanye n'ico ingwara yavuye ko abanza kutubwira ibimenyetso nyamukuru vy'izi ingwara zo guhema nabi.
Ibimenyetso bimwe bimwe gukorora inkorora y'agahera cyangwa inkorora izana igikorogwa, kubabara mu gikiriza, kubura intege, kubana no kudafungura byashika cyangwa n'ubushuhe burashobora kuboneka ariko butarenge.
Uwo muguwe izo ngwara hari nk'izo tumenyereye mu shobora kutudondagurira zikunda kwibonekeza ngaha anye mu ntara ya Cankuzo.
Kubana hariyo bronchite, bronchiolite ziraboneka, kubakuze nabo ni gitunu, ariyo niyo pneumonia kuri iyo migwi ibiri yose. Izo ngwara zikunda kwibonekeza ngaha mu ntara ya Cankuzo.
Uyu muganga abandanya avuga ko zishobora guterwa n'imigera bita virusi cyangwa udukoko tutamonwa n'amaso bita amabakteri. Rimwe na rimwe ugufata minenegwa izi ngwara akenshi zitangura ari agakorora gasanzwe, bituma abazigwaye batihutira kuja kwa muganga. Inkurikizi zikaba kuzanduzanya vyoroshe ku bantu babana hafi biciye mu mpemu. Uyu muganga atanga akarorero afatiye ku ngwara y'igituntu gica kigwirirana kuko abakigwaye bativuje kare.
Hari igituntu, hari n'amapneumonia, izo ngwara zo guhema nabi singwari sanze. Iyo umuntu ayigwaye ategereza kuja kwa muganga karonka imiti kugira kiri. Iyo umubyeyi agwaye ingwara y'igitono arashobora kwanduza umwana wiwe, kuko bavuga yuko igitono kijya cyo mu maha. Iyo umuntu ativugije ashobora kwanduza abantu 12 ku mwaka umuntu umwe. Urumva umuntu umwe ayandukije abantu 12 ku mwaka, nabo bakagenda kwanduza abandi, abantu bose bohona, igitondo kirakomeye. Ariko ni ingwara zihereranwa no mu mavuriro mu mato mato, kuko imiti irahari n'imiti y'igitondo irahari.
Abanyagihugu mu makomine ya Mishiha na Gisagara ahanini babeshejweho n'isuka babwijwe ijya Amerika ko kubera ubukene bubugarije biba ngombwa ko batwara abana mu mirima naho baba bagwaye. Ibintu bikunyugwa kandi nuko ko iyo baramutse bitura kwa muganga kibonekeza ubukene bw'abaforoma kugira abashobore kubakurikirana nk'uko bikwiye. Muganga Zakaria kubwimana abandanya avuga ingene ubwo bukene bw'abavuzi ari intamba mikomeye bagira.
Mu bisanzwe ivuriro tegereza kuba rifise abantu 14, igice cy'abo bantu ni ukuvuga abantu 7 bategereza kuba ari abaforoma. Rero iwacu mu ntara usanga dufise abaforoma 3. Hari aho duba dufise abantu benshi bagwaye izindi ngwara, rero ugasanga umuforoma umwe yakira abantu 100 to 105.
Kirongo kingana gute?
Yego. Yego. Hariya muri commune Mishiha umuforomo ashobora kwakira abantu 100 wenyine. Urumva rero bari abantu 3. Cyabigorana.
Amakuru dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu muri ino ntara ya Cankuzo atumenyesha ko umuntu mbere yo guhangana n'izi ngwara zo guhema nabi hari umugambi uri kurashirwa mu ngiro wo gusanza imiti abantu mu mihana biciye mu baremesha kiyago. Muganga Zakaria kubwimana aramutswe ino ntara y'ubuvuzi avuga ko bituye amashirahamwe asanzwe abafasha kugira abafate mu mugongo.
Twari twatanguye mu 22 kuvura mu mihana dukoresheje abaremesha kiyago. Bararonka n'umwanya wo kuja ku mavuriro kurimbura ibyo bize, barabe yuko babikurikiza neza, gupima, gutanga imiti. Ibyo byose byarabaye mu mpera z'umwaka uheze no mu ntango z'uyu mwaka, kuko dushaka yuko ku mukozi kwa kane nyambari hagati y'ukwezi cyangwa mu mpera z'ukwezi tuba dutanguye kuvura izo ngwara z'abana mu mihana dukoresheje abaremesha kiyago.
Tumenyeshe ko naho abaganga bamenyesha ko izi ngwara zo guhema nabi zishobora kuvugwa zigakira. Abanyagihugu bo muri intara bavuga ko bafise impungenge kubona hari ubukene bw'amazi yo kudandarizamo imiti bita farumasi. Mu ntara ya Cankuzo, Raisa Lilian Inamahoro, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raisa Liliana Inamahoro, akaba ari nonga haduce dusozera kino kiganiro cuno munsi. Ariko imbere yuko duhana gahindukira, ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo masaha ari imbere. Harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva igihe c'isaha 10 gushika igihe c'isaha 11, igihe c'isaha 12 naho turaza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi. Harimo inkuru y'abanyagihugu muri zone Buhayira ya commune Mugwi y'intara ya Cibitoke basaba kuronswa commune, basigura ko bagira ibirometero zirenga 40 kugira ngo bashike ku mugwa mukuru wa commune Mugwi igihe cisa himwe n'igice naho ni amakuru arambuye avuga ku isi na cane cane muri Afrika ico gihe turaza kugaruka ku rubanza gutavuga rumwe na leta y'u Rwanda Madame Victoire Ingabire mwumvise ko gushika nino saharu kiriko rurimvirizwa iyarusha ariko leta y'u Rwanda ntiyahashitse ababuranira Madame Ingabire bagasaba yuko yo tuzurirwa gatonki yakoze Innocent Kimenyi yashikanya amajwi ahiwanyu bari kumwe na ingenieur Diane Nahazwe twari kumwe tuzosubira ejo ku munsi wa kane mu kiganiro nk'ikinyene bimwe mu vyonzo bashikiriza nibizo babiriko biranuganugwa ku mbuga ngurukana bumenyi.